Iri mwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ku munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe turabashikiriza ikiganiro kiraba hanini ubuzima, ibibazo, amagara n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme. Ni Oriane Tangishaka ateramije ikiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi gifise ibice bibiri. Igice cya mbere cerekeye Miss Ngoma aheruka gutorwa mu mpera z'indwi iheze. Igice cya kabiri cerekeye abarundi babiri baheruka gutunganya ubuhinga ngurukana bumenyi buhurira ko abantu benshi icyo bita application mu rurimi rw'Igifaransa. Iyo application ije gufasha ugisata cy'amagara y'abantu mu Burundi mu guhanahana amakuru abagwayi, abaganga n'abahinga bakenera. Ndabaha ikaze mwese. Mu minsi iheze twarabashikirije ikiganiro cy'amahiganwa y'abamisi yariko abera mu gisagara cya Gitega mu mugwa mukuru wa politiki mu Burundi. Ayo mahiganwa yariko aba ku nshuro ya mbere muri iyo ntara ya Gitega nyene. Ayo mahiganwa yateguwe n'ishyirahamwe Ngoma Event Enterprise rihurikiyemo imvukira zo mu ntara ya Gitega, akaba yari agamije gutora umumisi bise Miss Ngoma. Iryo higanwa rya Miss Ngoma ryari ririmo abigeme bashika kuri 26 bose bariko bahiganira izina ry'umukobwa wa mbere mwiza w'ubwenge kandi umukobwa w'akaranga kurusha abandi. Inyuma y'amajonjoro abiri ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 niho habaye ihiganwa rya nyuma bagatoramwo umumisi wa mbere muri bose. Uwo nawe yabaye Anne Niera. Numwe mu bigeme bane bari baritabiye ikiganiro muri isanga twateramije ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka hano ku radio Ijwi rya Amerika. Rero twongeye kumutumira Niera Anne kugira atubwire uko urubanza rwagenze n'uko yakiriye udushimwe yahawe. Twatumiye kandi na Alfred Hatungimana yayoboye icyo gikorwa cha Miss Ngoma. Reka twakire abatumire bacu uyu munsi. Turabashimiye cyane gufata kano kanya kukuganira natwe inyuma y'ibirori bihambaye mwaraye mugize mu ntara ya Gitega. Alfred Hakizimana, kaze neza.
Murakoze cyane Akiane.
Nawe Anne Niera, turagukeje cyane ku mudari kuri competition warayitsindiye mu bigeme benshi cyane bari barahiganywe kuba muri icyo kibanza urimo.
Murakoze cyane.
Duhere kuri wewe Anne, wumva gute? Wumva nubwo tukeka ko uburushe cyane mu birori warumazemo iminsi, wumva gute? Wakire gute uyu mudari warayironse?
Ndabinezererewe gose, nanezerewe cyane gose gose vima. Ndabishimiye Imana ko yambaye hafi muri byose, hama ngiriye kushimira n'uwo wese yoba ariko arumviza iki kiganiro. Yagize icyo afasha, haba mu kurondera like kuri Facebook, haba mu gupibiya ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ni ukuri bose Yesu arahetse agiye, namwe merci beaucoup.
Urakoze cyane. None tukiri kuri wewe, wari ubyiteze yuko uzotsinda canke n'ikintu caje utabyiteze na gatonya, canke wari wumva ufise ayo mahigo?
Ubisanzwe muri nyiganwa ugenda uvyizeye, ariko kuri urya munsi ntubugfise aho uhagaze, ubu witeze icyo Imana izakugukorera. Rero nari intekanye, hama niteze icyo Imana izakumfasha. Vraiment
turakugaruka ko mu kanya tugaruke kuri byinshi, mukungene witeguye n'umukungene washoboye kuronka ibyo ukeneye byose kugira ngo ushobore gushika aho washitse. Mpindukire kuri Alfred Hakizimana. Alfred, ibirori twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi byari byitabwe n'abantu benshi, byari bisa n'ibiryoshe cyane, muri make kuri wowe urubanza rwagenze gute?
Ego, murakoze cyane. Urubanza rwagenze neza. Aho ndibanze ndabyishimira cyane. Ahanini byari byateguwe, byarabaye naho byashitse bikaba bitebye gatoya kubera imvura yaradu kirimo gatoya, iragwa masaha arenga gatoya 3. Cari tuma ibirori bihera bitebye. Ariko muri rusange ibirori byagenze neza, kandi abari bahashitse bose barabishimye naho twahejeje dutebye.
yo birumvikana ko imvura iguye si siki sikosa ryanyu birashika ariko rubanza rwarahavuye ruraba biragenda neza none nk'abatumire muwa mwaratumiye batumire biteka bashoboye kuhashika bari nk'abandi
musanzwe mu batumire bekabeje bari twatumiye bari ku ruhande kwa leta canke muradi nk'amarene wa Everema yatwaye tuzi uko aza kubana natwe ntibyavuye bigikunda bose ko baza kuko mu bisanzwe twavuye bavuye bibaza yuko bitaba bivanye n'imvura yari kiragwa hama n'ikibanza ariko turakoreramo tukaba kitari ikibanza gisakaye cyane hose kuko byasaba yuko dukorera ahantu habona rero abanyicubahiro bava muri leta ntibahashyitse keretse abadeje b'amabanki nkaza BGF BPCI n'abandi banyacyubahiro bamwe bari bahari abandi bavuye muri leta ntibashoboye kuhashika kuko bose twagumye tuvugana gushikaho amasaha atinda akagera kure murazi yuko hariho abategetsi bamwe bivanye n'ukuntu baba basanzwe n'amabanga baba bajejwe badashobora gutembera mu ijoro kuko twagiye gutakura hafi mu masaha atanu y'ijoro atata nijirenga murumva yuko atamutegetsi yaba akiri hanze uko bimeze
birumvikana ko imvura yagize iragorana gato ariko urubanza rwagenze gute kubijanye n'abamisi ngene biteguye ku byo mwari mwagerageje gutegura kugira ngo bashobore gutorwa mushobore gutora umwe muri bo abari bajejwe kubatora muri make urutonde rwabyo
neza jewe kuri nko ku ruhande rwacu twe abari bateguye Miss Ngoma abigeme bacu bari bariteguye cyane rwose kuri nivo n'abajya bajya twita jire bagiye kufasha kugira ngo batange amanota uravye n'umwanya bagiye gukoresha kugira ngo bashobore kugaruka kwiherera byarabagoye cyane rwose kugira ngo baronke nyine batandukanye abigeme bari bitabye ntuzeye iganwa gushika muri finale kuko nka bose bari babitoye bari babigize neza nyamwe nyine uvuga uti haburana babiri hagatsinda umwe ni nako nabwiye n'abigeme bagize ntuzeye kompetisiyo mu majambo twaganiriye imbere y'uko urubanza rutangura yaba ari byo nkunda nari kubagira ba mbere yaba bishoboka mbwa ntibikunze ariyo mpamvu naciye ndabasaba yuko nk'imigambi bagiye barashyikiriza cyangwa bitegura ubwabo baduca babihagarikira ngaho ariko buza twabamenye dukorera hamwe kugira ngo iyo migambi yabo bayishikane ku mbere bari bihaye rero muri makeya nibaza ko bose bari biteguye bose bari babiteguye neza gushika naho nibaza ko umuntu wese yari mu higanwa yari gushobora kuba mu kibanza cya mbere ndiko ndaraba rero na sondaje nagira iyo ushyize ko amafoto abantu barakunda gutondeka abantu nta n'umwe yari batagize minsi bivanye n'umuntu wese uko abyiyumvira siko rero yuko abigeme bacu bari biteguye neza kandi icyo nicyo twavuga twoshima ni nacyo twashaka ko kugira ngo bashobore kwerekana ubwenge n'ubukerebutsi bafite ahanini kandi bagiye n'akaranga
yego bafatiye cyane cyane ku biki kuko birumvikana ko byabagoye cyane bose bari bafise impano ubumenyi bari bafise imyambaro bari basabwe kwambara ubona bashimikiye kuki cyane cyane cyatumye Anne Niera abariwe asumba abandi
ahanini murazi ko rwa mbere bwo hariho bararaba ikintu ni ukwita ubwenge kujya twari twavuze yuko ari umukobwa aciye ubwenge cya mbere bararaba amaproje Anne yari afite proje nziza cyane nk'uko yari yayibashyikirije n'uheruka ibigwi bya amerika yari yateguye proje nziza cyane hanyuma ikigira kabiri barabaza n'ibibazo by'akahise hanyuma kandi bararaba n'umuntu ubwiwe yuko ari umunyakaranga nuko rero ibyo bintu bitatu byose byari ko birakogwa nibyo batangira ko amanota bararaba n'umuntu novuga yakunzwe cyane yakunzwe cyane gusumba abandi no kuri ubuga ngurukana bumenyi muze inera ane niwe yari yabaye wa mbere yo yarabwetse ku bantu ibaza hafi amadibihumbi ibihumbi 26 nimba ntihenze aribo bari gutora mu kiringo kidakida kitarenga ukwezi baramaze kuraba intuze yiwe bimwe no kwita views hanyuma akaba yarasanzwe afite n'ama na bimwe bita like ashika hafi 5000 kiringo kitarenze 3 rero muri icyo gihe rero narabagije jiri igituma itacimugira nyene Miss Populaire nkuko byari bitegekenijwe baca bapfunga baca bambwira bati twe twasanze abigeme bose bivana n'amaproje n'inyifato bifashe bose bayigenjeje neza ati aba rero dusha turaharura dusanga yuko ane home yamaze kuba Miss Ngoma yuko uwundi yakwitiye amanota akurikira abajya ba Dauphine biwe babiri ariwe twoca tugira Miss Populaire arije gutuma haciye haba uwitwa Habimana Krahakani niwe yari afise amanota akurikira abo ba uyo misi n'abandi ba Dauphine biwe babiri aba Miss Populaire mushamwumva neza yuko na jiri ubwayo yavuga iti aba bantu biba bishaboka twese byose babagira ba mbere ariko ntibyakunda kuko urumva ryari itanga
ane birumvikana ko no seulement wabaye Miss ariko wari na Populaire cyane wari na Miss Populaire birumvikana ane none ubwo bufasha waronse kugira ngo no kumboga ngurukana bumenyi bashobore kuvuga bati ni ane dushaka ni bande bagufashije kugira ngo ugire iyo promotion uko kumenyekana kumboga ngurukana bumenyi
urakoze muri sanswe itangura competition itangura irihikano bagize icyo no kwita lancement officiel baraduhaye amafoto ya mbere turaya bagiye kugira amajunjura ya mbere baraduhaye amafoto kugira ngo nayo nibayakorere ko barondera amalike icyo nakoze umuntu agiye mu mahiganwa nk'ayo uragerageza ukamenyana n'abantu hama ukamenyana n'abantu ukabasaba bakagufasha hariho n'abafashije ntabazi icyo nakoresheje narakiriye groupe hama iyo groupe nkabona umwe muri bo arandungikiye numero ati andikira uyu afite page kuri Facebook afite n'abantu benshi bamukurikirana arashobora kugufasha ndamwandikiye nkamubwira ibyo ndimwo agaca yemera kumfasha kandi akamfasha bikunze abandi nsanga barafashije nta nyinda byiteze hama uwundi nawe ni mukuru wanjye atari mu gihugu cy'u Burundi ari hanze nawe ni yarafashije kanini kose Imana imuhezagire cyane kuko yabwiye abagenzi biwe kandi n'abagenzi biwe bamwumviye vrema bose aho bari Imana ibaha umugisha na hano mu Burundi ndafite abagenzi nabo bagize umwete mwinshi cyane ushoboka nabo barambaye hafi baramfasha nama navuga ama TV online bon mu bisanzwe ni kiganza cy'Imana cyambaye kuko ngize na interview kuri kuma TV online wasanga bampa amahirwe menshi cyane nanjye bikantangaza ukuri n'ubuntu bw'Imana bwambaye ko ni kiganza cy'Imana cyambaye ko nta bindi bintu byo special ego
birumvikana kuko uravye nkuko Alfred abivuze abigeme bari beza cyane bari bambaye ntako batagize barashira ingufu nyinshi muri iri higanwa nkuko bivuze nta bintu bitangaje no bwiza bw'Imana bwakubaye ko Alfred yanabivuze neza ati ha higanwa babiri hagatsinda umwe none nk'abagufashe kwitegura inyambaro wari ufise yari nziza cyane ya nyuma tubona ku mbuga ngurukana bumenye no kuri za YouTube nibande bagufashije mu bijanye n'inyambaro wagiye urasabwa kwambara mu bice bitandukanye
akoze muri finale mijonjora ya nyuma ni Ingoma event yabikoze byose bari baduteguriye uburyo tuza kuba twambaye bari baduteguriye imyambaro ibiri na itatu kuri bajya baza gutsinda nkuri bari babiteguye byose nanjye nabibonye kuri rya munsi nyene ntavye narinzi ariko byari byiza nuko byari byiza cyane ego
mushinga naye akizimana byumvikana ko byumvikana ko byasabye uburyo bwinshi abigeme ntibari biteze yo kumuza kubategurira imyambaro amashyirahamwe mwakoranye nayo kugira ngo abigeme bashobore gusa neza nkuko twabibonye amashyirahamwe yaraya
ego murakoze bwa mbere bwo twe twari twakoranye n'amashyirahamwe nkashaza mu ntango muri demi-finale twari twikoranye twenyene baravuganye n'abamisi bariyambika umwanya umwe natwe ubundi turabambika muri preselection ko twari twabambitse ariko muri finale twakoranye na Shaza niyo yaduhaye imyambaro ibiri baciyeho ubwa mbere bambaye passage ya mbere n'iya kabiri hanyuma abafinaliste nabo bambitswe na Yuko Co-Fashion turafashanya muri ibi no muri biriya kugira ngo bashobore kwambika abamisi bacu. Ni nabo babambitse kandi muri abantu ayo mashyirahamwe abiri n'amashyirahamwe agaha mu gihugu cy'u Burundi yambika afise inyambaro nziza kandi zikoregwa ngaha nyine ibintu byose bafise n'ibikoregwa ngaha kandi cyane cyane barahagaze ku by'akaranga ni nabo twakoranye kugira ngo bashobore kwambika abamisi kujya mwabonye bari baberewe.
Ego cyane turabyumva ko mwakoranye n'amashyirahamwe ahambaye nk'iyo muvuze Yuko ko iheruka gutsindira umudari mu gihugu cya Tanzania ku myambaro zabo bashoboye guhiganwamo n'ayandi mashyirahamwe yo mu karere k'ibiyaga binini byumvikana yuko abigeme mwabateguye neza kandi mwabahaye byiza bishoboka mu gihugu bijyanye n'inyambaro none bari bangana gute banyuma bashoboye guhiganwa muri iryo jonjora rya nyuma.
Ego ubwa mbere muri demi-finale muribuka neza ko bari 26 hanyuma haca hategereza kuvamo 11 gusa abigeme 11 nibo bashitse mu ihiganwa bakaba rero mwumva yuko abashoboye gutaca bashika ni indwi ariko bane bose nibo bacure gutorwa duhereye kuri misi ane hakacakurikira uwitwa Kitty Merveille Bigirimana nawe ne twaragiranye ikiganiro ubuheruka twari kumwe gihe tugize ikiganiro hanyuma muzeye Dauphine na deuxième Dauphine nawe yabaye uwitwa niyo yankana Adele nawe ne nibaza ko ari mu bantu bari babyifashemo neza no ku mbuga gurukana bumenye kuko yagira kabiri yakurikira Anne n'uyo Kitty Merveille yagira nka gatatu canke kane ku mbuga gurukana bumenye nawe bari abantu bakoze neza akacabaho n'uyundi yitwa Habimana Krahakani ariwe yabaye Miss Popularity gushikino rero nawe ni yari yabyifashemo neza mugiye gukurikirana ku kuri page yacu ya Miss Ngoma kuri Facebook abo nibo bigeme bari basanzwe bari imbere y'abandi y'abandi mu bintu byitwa byo ku mu bintu byo kumbe byo gukundwa gusumba abandi
ego Anne ngarutse kuri wewe ababyeyi bawe baraye babyakiriye gute ko insinzi ari insinzi idasanzwe babyakiriye gute
Nje yanjye yaranezerewe cyane gose cyane gose ndi ujumbura ku ishure nawe ntiyarari hafi ariko gushika n'ubu tuvuganye kuri telefone turanezerwa turatwenga nyene turavuga ati Imana yarashikanye ibyo yari yatse byaniye nyene genre yari yerekanye ibintu nk'ibyo vraiment arabyishimiye gose
ego mu binyamakuru wavuganye nabyo utsinda n'umukanya wabuze ko ugiye gushira mu ngiro imigambi yawe wo kwibutsa abatwumva n'abatashoboye gushika mu kibanza c'amahiganwa imigambi yawe ni iyihe Alfred yavuze yuko bashimye cyane abariko baratunganya uko gutora umumisi
umugambi wanje witwa Fitrade mu majambo yose witwa femme traditionnelle développée uwo mugambi nawiyumviriye fatiye ku bigeme n'abafasoni bahora n'ingorane zitandukanye ico no kwita ama violence les différentes violences ma violence sexuelle psychologique économique et physique ibyo rero bituma abigeme n'abafasoni badashika ku iterambere ry'igihugu kandi tuzi neza ko ari bo terambere cyane ari bo nkingi y'iterambere
muri make ngerageje gusigura ni ukuvuga amabi akoregwa abigeme bigatuma badashika ku ntego canke ku migambi yabo mu buzima.
Ego badashika no kwiterambere rirama. Ego byatumye nimvira umugambi wanje witwa Fitrad nawuteguye ko uzoba uri ka centre cyangwa ikigo aho umwigeme cyangwa umufasoni azoba arimo wese azoba yisanzuye kandi ashigikiwe aho hazoba harimo inyigisho ibyo no bita formation tuzobigisha ibijyanye n'iby'akaranga no gukunda igihugu hazoba hariho abibigisha ibijyanye no kumenya agaciro bafise kuko mu Kirundi bavuga ngo uwambaye kirezi ntamenya ko jera ntibazi ko cyane benshi ntibamenya yuko bashoboye gukora ikintu gikomeye mu gihe abagabo cyane abasore baba bananiwe. Donc abigeme bose hamwe tugiye hamwe tuba dushoboye ikintu kinini kandi gikomeye. Hama hazoba hariho kandi n'inyigisho za entrepreneuria kugira ngo umuntu aheze gukora izo nyigisho zose ace amenya n'ukuntu ashobora kwiremera igikorwa yokora kimuteza imbere kigateza umuryango wiwe imbere n'intara igashikirwa gutyo n'igihugu kigashikirwa. Hama ndi niga architecture nzoyiheza mu mwaka uza nari nateguye n'ibicapo ico no kwita ama plan yoteza imbere intara yacu ya Gitega mu gushigikira cyane gusimbataza igisata cya tourisme kubera tuzi neza ko ahantu iyo tourisme iri renforce cyane iteye imbere na n'intara irashika ku iterambere rinini rirama. Ego ibyo bikorwa rero nibyo naciye nkora mu majambo make iyo niyo ari umugambi wanje.
Ego cyane birumvikana ko ugiye gufasha abigenewe bagenzi bawe cyane mu buryo buboneka. None mushinga na Yakizimana mubona akeneye ubufasha cyane cyane mu buhe buryo muzomufasha muyihe nzira muri uyu mwaka zoba ari mise.
Ego cyane nuko twari twabivuze n'ubwa mbere twiteze ko tuzokorana byinshi na Niera ane kubera turafise kwanza gushikino saa turafise abantu amashyirahamwe abiri ishyirahamwe rya mbere ni BJF banki ikorera ngaha yemeye kuzodufasha gukorana tuzofashanya na misi yaratwemereye n'igitoro itiro 40 ku kwezi ugushika umwaka wose uhere hanyuma yaratwemereye kandi yuko izoduherekeza no mu yindi migambi no mu maproje amwamwe azosaba visibility ya banki yuko bazoza barakoresha umwisi wacu iyo ni yo abona ba mbere abagira kabiri ni inhoze ya isosiyete yitwa Volcano Express isanzwe twari kumwe gushikino saa twavuye twatanguye ari sponsor officiel mugabo yari ibaye partenariat nayo ni yarimye yuko izoca imuha akazi mushire muri ekipe ya communication umunyenewe yatubwiye ati nsanzwe ari umukobwa ari aciye ubwenge usha ndamushira muri gisata cya communication kugira ngo arashobora kuronka akantu kagashahara gashobora kuza karamufasha. Mumva neza yuko ane nkabatabwo bafise yuko ane arazi ubwenge ndabizi arumvaho ntabwo badufise kandi bafise icyo akora hanyuma kandi nje mbandanya tudodora tumufasha kudodora no mu yandi ma societe atandukanye ari hano mu Burundi kugira ngo ashobore ko iyo migambi yiwe yateguye tuzotegura plans meze neza atanga ibiharuro turaho mahera kenewe hanyuma tugende tubifashanye kugira ngo tubikore hanyuma kugira ngo umwaka umwe uzohere agize ahashitse kugira ngo umuminisitiri azoza kumusubirira mu mwaka utangura azobe abona yuko amusigiye ikintu no kwita iragigiza kugira ngo n'abazoza barakurikira mu myaka izoza bazobone yuko uwabatanguriye yababereye imboneza y'ukuri.
Ego birumvikana ko mwamufashije mu bintu bidasanzwe na gato. Ana Yera uronse akazi, uronse umuduga, uronse ibitoro, uronse ibintu byinshi cyane icyarimwe. Ubuzima bugiye guhinduka, ubuzima burahindutse. Hari icyo wifuza gukora muri ibyo byose? Hari icyo wifuza Imana kugufashamo kuko ubuzima bwawe bubaye ubundi buzima?
Urakoze mu bisanzwe uko mubivuze ni buzima bushasha nanguye ikintu cya mbere ni uko nasaba Imana imikubije ha neza mu buzima busanzwe nyene ni umuntu nyene asanzwe kandi akunda gukora akunda imirimo na cyane cyane ko ntari bwaheze ishure n'ibyo byose bibandanije bica bituma ngira imyitwarariko myinshi rero ndasaba nzokomeza nsaba Imana nkuko yahora ibinshoboza kubandanya ibinshoboza kugira ngo ibyo byose nzoshobore kubijeha cyangwa ego uko nyine
kubitumanya neza ego
ego
none nk'abandi bigeme uwo bahanura iki kuko nk'uko bivuze ubuzima bwawe bugiye guhinduka ariko hariyo n'abandi bariko barakwitega ariko barakuraba bazokwihweza ingene zo zifatamwo ngene uzokwigenza ico bahanura nico bashikiriza co bari ikihe bagenzi bawe
ya ikintu ca mbere no bahanura nuko nkuko nzobikora no muri ico kigo nuko bujijuka nuko bokwifukura no vita kuba eveye bakikangurira kubona yuko bambaye ikirezi cera biragoye cyane yuko ubona ko bambaye ikirezi cera mu gihe atamuntu araza ngo abigusigurire neza ngo bitahure rero bamaze gutahura ico kintu bica bisaba ko bagira umwete ikindi kintu no bakangurira bantu kugira umwete mwinshi cyane nta mwigeme numva no byemezwa neza ko atamwigeme n'umwe ahari adashoboye gukora ikintu kiri excellent ikintu cyiza cyane umuntu wese ashobora kubona agatangara rero nubabwiye ati ntibicaze izo ngabire zabo aho bari ariko wiyumvamo ikintu gerageza uprofite ayo maopportunite ahantu hariho hose wubona ushobora kudodora ahantu ariho hose ushobora gushikiriza icyiyumviro cawe ahantu hariho hose ushobora kwerekana icyuri ndabizi neza ntakekeranya yuko ikintu cyose utegereje umwigeme yakigize mu mwete ategerezwa kuronka hayisize cyangwa inyishu nziza hama ikindi nacyo nk'abigeme bagenzi banje ndakoresha ama social media ama réseaux sociaux mu wari we wese yobona icyampanura icyanterera yombarira n'ibyiza siyotu cyane cyane abavyeyi ego
urakoze birumvikana urifuza ko ubandanye ushigikirwa muri byose kugira ngo ushobore kuba imboneza koko bakubonamwo mushinga naye akizimana abo bandi bigeme cyane cyane abo badofine babiri uwa mbere n'uwa kabiri bakurikira Anne Niera muzokorana gute nabo nyene hari ico baba bararonse nyuma y'iri higano
ego twarabumvikanye bose yuko umwe wese je nababwiye yuko twe ubu twaramaze kuba umuryango umwe abantu twakoranye bari kumwe muri kino gihe kandi naba nimusigurira na Niera Anne bose bari batutaramenye uza gutogwa ariwe turumvikana neza yuko umuminisi azoba wa mbere amaze kuba afite kontra ahantu ariko arasanzwe ariko arakorera muri societe kanaka tusubiye kuronka ikindi kiraka twogiha Première Dauphine hanyuma uwa Première Dauphine nawe afite aho akorera hasubiye kuboneka ahandi tukaha Deuxième Dauphine kugira ngo bose batere imbere kuko je narababwiye kandi ibyo twanayaze musanzwe ikompetisiyo si ntiyari yo guca amahera cyangwa yo kurondera ubushimwe ahanini kwari kugira ngo umuntu tubereke yuko muri bo bafise ububasha bukomeye cyane bwo guhindura ibintu bivuye muri bo nibyo namye mbwira abantu benshi turaja ku mashuri tukiga umuntu akiga akamara imyaka 10, 15, 20 ariko ariga yaheza akaca yicara muhira namenye neza yuko muri we afise opportunity yo gutanguza ibintu byiwe kandi bikageraho bigeze rero kubona abigeme bose kushino saha baramaze gutahura yuko umwe wese ashobora kugira icyakoze kandi kigashika kure niyo mpamvu rero no vuga ko umuntu wese umwera afise kontra undi amukurikira tuzomuronderera n'undi amukurikira tumuronderere je nari nasabye nayo yaba bikunda yaba ari byo nshobora bajya bakobwa bose bashitse muri finale bobandanya baza nk'abakoca nk'abereka ingene imigambi yabo ishobora kuja mu ngiro na atuba yaratowe ni muri iyo nzira rero twebwe no kwita ya solidarite twagize kandi nibaza ko bizogenda neza premier dauphine deuxième dauphine meme na miss populaire bose bagashobora kuronka amasosiyete abizera kugira ngo abakoreshe hanyuma batere imbere mu buzima.
Murakoze cyane. None nk'ishyirahamwe ryanyu ingoma event yoyo igiye kubandanya igira iyindi minsi mikuru ibindi birori canke mugiye gushimika cyane cyane ku gushigikira aba ba minsi muri uyu mwaka ugiye kuza.
Ego nitwashobora kuguma kuri kuri twikorera n'aba minsi gusa tuzobana dukora n'ibindi birori n'andi ma evenement yandi ari mudindi mu bindi no kwita mu zindi kategori byose tuzobandanya tubikora ariko ikintu nyamukuru dutegereza kubandanya dukurikirana aba ba minsi uko ni igikorwa gitanguye burya ntikirahe ahubwo rero niho tutangure gukora kuko niho turoroserereza leta ya mbere tukatangure gukora kugira ngo abigeme bashoboye kuva gutogwa na misi dushobore kugira ngo tugiraho tugeze twereka karorero izindi ntara wanashima twereka karorero n'ikindi gihugu n'igihugu cacu mu bya misi kuko murabona ko kenshi misi yaraba iheze bikaba biraheze bakadusubira kandi kuyumva hageze kwitangura waraba misi cyo birayagize cyo yakoze ukabura na kimwe rero dushaka gusora ivyo bintu tubikore neza kugira ngo no mu mwaka ukurikira baze bashike gutanga amba yabo bakoze ibikorwa bidasanzwe.
Ngo nakoze cyane ane niera turagukeje kandi twongeye tugukeza cyane turafise ukwiza yuko uzokora ibihambaye muri aya mashirahamwe wizewe ugahabwamo akazi tugu hayimigisha n'uwo muduga uzogendere nko mu mahoro ntihagire n'ikiza na kimwe kizogushikira. Imana ibandanye kurinda ubandanye uba urumuri kubabigene bagenzi bawe. Dushimirana Alfred Hakizimana n'umugwi we wose kubona bashoboye gutunganya ibirori bari baremereye benshi bagashobora kugishitsa. Mshinga na Hakizimana turabashimiye cyane namwe ko namwafashe kano kanya kukongera kuganira n'ijwi rya Amerika mukadushikiriza ibyaraye bibaye mu mahiganwa matunganyije. Dushimira na mwese mwaduteza amatwi mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. Murakoze mwese. Muri iki gice cha kabiri cy'ikiganiro muri sangacu uyu munsi tugiye kuganira ku buhinga ngurukana bumenyi bwatangujwe n'abarundi mu ntumbero y'ukunganira igisata cy'amagara y'abantu mu gihugu. Abo barundi babiri baheruka gushira mu buryo urubuga bise Ndakira rukaba rugamije guhurira ko abagwayi, abaganga, abahinga bose mu ntumbero yo guhanahana amakuru ajanye n'amagara. Abo barundi babiri ni Frank Nziza asanzwe ari umuganga, Mishake Nzira y'ukuri nawe n'umuhinga mu bijanye n'imbuga ngurukana bumenyi abo bita aba developer de logiciel et de site web. Twakira abatumire bacu batubwire byinshi ku bijanye n'uru rubuga rushasha. Mushinga nahe Nzira y'ukuri nawe mushinga nahe Frank Nziza ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Urakoze cyane Oyana.
Reka mbere kuri Mishake Nzira y'ukuri asanzwe ari umuhinga mu bijanye no gutunganya ama logiciel ama site muri make ibijanye n'imbuga ngurukana bumenyi. Iciyumviro cyo gutunganya uru rubuga ngurukana bumenyi iyi application cyatanguye gute muri make kuri wewe?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Muri make ibyo gukora uru rubuga ngurukana bumenyi ntibyatanguye gusa muri kaminuza y'u Burundi aho nahuriye na Franci yari byo gukora ibihinga ngurukana bumenyi cyo kibwe nari mfite kuva kera nkiri muto aho natangiye kwiga ibyo gukora iby'imbuga ngurukana bumenyi ndi ku ishuri ry'abapadiri ryitwa Don Bosco ry'i Ngozi muri za 2008-2009 ari naho abo bapadiri nakorera baje baranshimye bangira umukozi wabo bantwara mu Rwanda aho bafite icyicaro gikuru cy'u Burundi n'u Rwanda na Uganda. Nabayeho nabayeho umukozi wabo ndabakorera imyaka igera kuri ine hano i Kigali mu nyuma ndabivamo ibyo kubakorera ndo gukora ishyirahamwe ryanjye rikora iby'ubuhinga ngurukanabumenyi kugira nshobore rero kwiteza imbere. Nsubiye inyuma gato rero niho nahuye na Frank nja muri kaminuza y'u Burundi tukiri mu wa mbere jewe, Frank ari mu wa kabiri. Turaganira na Frank nk'umuntu ari muri metima ariko asanzwe akunda ibijyanye n'ubuhinga ngurukanabumenyi, duhuriza ku cyumviro cyo gufasha abantu basanzwe batari mu buzima bw'abaganga kumenya amakuru y'ibijyanye n'ubuzima bwabo bakiriye barakoresha ya majambo aremereye yo kwa muganga adasanzwe. Niho icyo cyumviro cyavukiye, ni naho cyakuriye.
Turaza kugaruka kuri urwo rubuga nyene, ariko uwo mwuga none wo gutunganya imbuga ngurukanabumenyi urijukiye mu gihugu ubiravye naho ubunye ukorera mu Rwanda ukabukora ibijanye n'uwo mwuga nyene mu gihugu cyacu amavukiro, ubona abanyeshuri cyane cyane rwaruka bijukiye uwo mwuga?
Biraboneka ko uyu mwuga ari n'ibintu bishasha mu gihugu, basana bijukiye gukorera ibintu by'ingurukanabumenyi, bakora amaprogramu atandukanye aho bagurira ko ibintu ku isoko, ayo bakoresha mu bisata bitandukanye n'iby'indero, bariko barabitangura. Ariko uno munsi tuvugana urubuga nirwo rwa mbere rutanguye mu gihugu cy'u Burundi, aho rufasha abantu guhurira hamwe mu byo bita amahezo sosiyali. Urubuga rwa mbere rutanguye mu Burundi, twizera ko haziga n'izindi zifasha aba mu zindi nzego zitandukanye. Biraza ko ari nazo rwa mbere atari mu Burundi gusa, ariko no muri kano karere turimwo nta makuru mfite yuko hari Burundi.
Hama nawe Frank Nziza, watanguye kubona ko urubuga Ndakira ari ikintu gikenewe cyane ryari kugira ngo gishiremo umwete cyane cyane ko ariko wigira ubuganga?
Urakoze. Jewe nk'uko meshaka bivuze, icyo gihe twahuriye muri kaminuza y'u Burundi, nari nsanzwe n'umuntu akunda cyane ibintu by'ubuhinga bwa none, akunda cyane kumenya ibintu bitandukanye. Mugabo rero nshitse mu gisata cy'ubuganga muri kaminuza y'u Burundi, abantu barambaza naho ugitangura mu wa mbere, abantu barakubaza bati none mbega izi ndwara izi mbega iyo umuntu avuze ibi n'ibi niba washatse kuvuga iki? Umuntu akakubwira ati jewe kumvuye kwa muganga, mbega ibintu banyandikiye n'ibiki? Ndabona ubwa mbere na mbere yuko abantu bakeneye baba bafite inyota yo kumenya ibijyanye n'amagara yabo, kubera yuko kenshi iyo umuntu agiye kwa muganga usanga nk'umbure bamwandikira iyo miti cyangwa baganiye n'umuganga mugabo bakaganira akanya gatoyi, ukaca usanga rero ntafise agumana inyota yo kumenya ibijyanye n'amagara yiwe. Icyo cyari cya mbere. Ikigira kabiri cyari kijyanye n'uko abasanzwe bari muri icyo gisata baba baganga baba abaforoma cyangwa abandi bantu basanzwe bakorera muri icyo gisata bafise ingorane zo guhanahana amakuru ubwabo, ugasanga nkumbure kubera yuko ibyo umuntu aba yarize mu ishuri atabigumana cyangwa kubera iterambere ry'ibijyanye n'ubuhinga, ugasanga nkumbure ibyo yize mu ishuri bigiye birahindagurika cyangwa haraje ubundi buhinga bushasha, ugasanga kenshi kubera kudahanahana amakuru ugasanga hariho nk'umwe aba yibereye nk'ahantu mu bitaro bya ruguru, ugasanga nkumbure hari ibyo atamenya kubera atazaronka akajya guhura cyangwa kuganira n'abandi basanzwe bakora umwuga umwe, cyangwa ugasanga hariho intumbero ziba zatanzwe n'ubushikiranganyi cyangwa n'ibindi bigo mpuzamakungu, ugasanga abo bantu ntazo bamenye kuko ataguhanahana amakuru bihari. Ahanini n'ibyo bintu je byankabuye bituma gukora rero gufasha gukora urubuga ngurukanabumenyi gotorenyusha icyo kibazo.
Nawe Gamishake, kuri wewe intumbero nyamukuru y'uru rubuga yaciba uko nyine guhanahana amakuru cyane cyane cyangwa hari ibindi wabonye urwo rubuga rushobora gukoreshwa?
Mu bisanzwe ibyo tubyumvira twaricara hamwe tuganira kuri ibyo twahurije ko, ariko hari ibibazo byinshi, hari ingorane nyinshi ziba ziri mu bijyanye n'amagara y'abantu, kuko hariho n'igihe haba hari nk'umuntu akeneye amaraso byihutirwa kwa muganga, ntibishoboke ko bamenya aho ayo maraso ubwoko bw'amaraso y'amaraso akeneye, ntibashobore kumenya aho bayakura. Hari igihe umuntu akenera umuspesiyaliste runaka ntamenya ahantu amurongerera, ntamenya aho amukura. Hari igihe n'umuntu agira ibibazo asanzwe yibaza mubujo mtanoro shino kutiguri no mugenzi wawe ariko woro nta hantu bizandika ukavugana nawe eka hariho n'ibitaro cyangwa abandi bantu bakora mu nzego z'ubuzima bashobora gukenera nk'umuganga afite profile runaka cyangwa afite ibyo ashoboye runaka bakamurondera bakamubura kubera ko batamuzi kandi uwo muntu nawe ahantu hari arakeneye guhura n'iyo n'igishyirahamwe rimukeneye niba rero ko bishobora gukoreshwa mu buryo bwo guhuza abakeneye abo baganga n'abaganga bagahura n'aho bakeneye guhura nabo.
Kuri icyo nyine nsubire kuri Frank, uwo baratanguye igikorwa cyo gutangura kumenyekanisha uru rubuga kuri bagenzi baba b'abaganga ku bwinshi.
Ego narabitanguye kambere n'ibi biganiro tuba turiko turakora bija muri iyo ntumbero nyene tuba dufise imigwi itandukanye amashirahamwe atandukanye duhuriramwo twaratanguye kubimenyekanisha kandi abantu ba ahanini barashima urubuga twazanye kuko ndetse izi mbuga zine ngurukana mu minyi zari zisanzwe ziharizi nukubwi ngo zari zifise aho zitabashikira kubera yuko ntizaba icyo zagenewe bazikoresha nk'abahanahana makuru mugabo atari icyo zagenewe nukuvuga ngo ata udasangayo abo muri mu mwuga umwe cyangwa mukora ibintu bimwe gusa cyangwa kugira ngo mushobore guhanahana ibintu uvuga bijyanye n'akazi ka minsi yose.
Reka duhinduke rero tuje kuri urwo rubuga Ndakira ingene rukora n'ingene ruteye. Meshake, duhindukiye kuri wewe umuntu arugiye ku urwo rubuga icya mbere yokora kugira ngo aronke amakuru y'amagara yiwe akeneye yokora iki?
Urubuga ni urubuga rukora mu buryo bw'izindi mbuga ngurukana bumenyi gihuza abantu. Icya mbere kiba gikeneye ni uko urubuga rukumenya rukamenya wowe uri muntu ki. Rumaze kukumenya niho rumenya n'abo rukubwira abo ruguhuza nabo kuko nk'akarorero ushobora kuvuga ko uri umuganga ukorera i Bujumbura ukorera nko mu bijyanye no kubaga umutima ako n'akarorero nihaye. Urubuga tuzoca rukwereka abandi baganga abakorera i Bujumbura abakora muri ibyo bijyanye no kubaga umutima amashyirahamwe cyangwa amavuriro atanzwe akora ibijyanye no kubaga umutima ibyagiye byandikwa byinshi bivugwa ku bijyanye no kubaga umutima ikareka n'akwereka n'abandi bantu mushobora kuba muhujije ibyo wagiye werekana ko ukora ku rubuga niyo ariyo kugira abantu barukoreshe neza ugishika kuri urwo rubuga bagusaba kwiyandikisha n'ugusangishwa n'amazina n'igiharuro cyawe kibanza ugeze urinjira yako umaze kwinjira rero bashobora gusaba gushyira ko agafoto kuko urumva biba ari byiza ko abantu bakorera mu mazi bakakumenya ugashyira ko agafoto bakakubaza ishuri uba warize ko na specialite uba warize ko cyangwa ubuhinga uba warize kuri iryo shuri ari naho ukora ukabishyira ko aho wagiye urakora ibyo byose ugenda urabishyiramo ibyo bigenda bitwereka abantu bakwiye kubona n'ibyo bagiye baravuga nawe ugashobora gufashanya nabo.
Nawe mushinga ntahe nziza ikindi kintu kuri uru rubuga cyo gufasha kurugendera ko ugatahura neza ibiri uriko n'ibyo uba ukeneye cyo bari iki
ke ni ukuvuga ngo umaze kuba washitse kuri urwo rubuga no kuvuga ngo wiyandikishije urwo rubuga ni ukuvuga ngo rukamenya uwo uri we no mu minsi izoza iri imbere ni ukuvuga ngo tuzoza turagerageza no kugenzura kugira ngo turabe yuko n'abo bantu ibyo bavuga ko bari ari byo bari kubera yuko hari nk'uwoza ashobora akavuga yuko ari nk'umuganga mugabo ugasanga si umuganga ugasanga nk'umuri ibyo ariko aravuga nk'ibindi sibyo cyangwa n'ibintu bicibutu abantu ni ukuvuga ibyo byose biraba mugabo ikindi kintu kiba gikomeye dushaka kuvuga ni uko ari nk'umuntu aba ari nk'ikintu kimu asanzwe ashaka kumenya ko by'umwihariko haba hariho byo gukoresha utudirisha bita hashtag ushobora gufata nk'akarorero ukavuga uti jewe nkeneye nk'ukumenya ibijyanye na diyabete dufate ako kadirisha no kuvuga ngo urashobora kugakurikirana umaze kugakurikirana no kuvuga ko ibizojana n'icyo kintu cyose wakurikiranye bizoca biza biraza uzura bibona ni ukuvuga nk'ubu urashobora kuba nk'akarorero uri nk'umurwayi dufate afise ingorane z'amagara yibo nk'amafyiko dufate ukavuga ati je ibintu byose bijyanye n'amafyiko nshaka kuzana menya ibijyanye nabyo hanyuma ukacukurikirana ukadirisha kandi n'amafyiko hanyuma ukazuri imenyera ayo makuru na wowe ushatse kubaza ikibazo kijyanye n'amafyiko ugakoresha nyakadirisha nyene kugira ngo yose ajanye n'ibyo bintu uzu yaronka ntagire ikintu na kimwe kigucika kibuzwe kuri ibyo hano ikindi kintu nakongera ko nuko twashizeho no kuvuga igihande kimwe cagenewe bamwe bita abadolesa no kuvuga ngo bashobora kuganiriramwo bisanzuye n'umuntu yari karatanga amakuru turamubaza ko ibyo bintu atanga byo babihuye n'abantu bo babimiye abagabo bakiri bato
abantu bahanahana makuru mu ruhe rurimi ko tuziko mu gihugu cacu mu karere havuga indimi nyinshi ikirundi kinyarwanda icyongereza igiswahili ahanini bazoganira mu ruhe rurimi
twebwe mu bisanzwe tuvuga tuti umuntu wese bivanya n'ururimi bivanya n'abashaka guha ayo makuru azobivuga mu rurimi no vuga rumubangukiye wenyene bivanye nabo ashaka guha makuru shanka ashaka ko bubona aya makuru yiwe kuko wanditse icyo kintu kagishira mu kirundi bizoshoboka mu gifaransa bishoboke mu cyongereza ururimi gose uzokoresha bizoshoboka gusa icyo no vuga nuko gushika ubu no vuga ururimi no vuga ndashyira ikozemmo no kuvuga ngo amabuto bujya bujyufyonda gushika ubu buracari mu cyongereza mugabo turashaka kugushira mu gifaransa no mu kirundi ahanini no mu giswahili kugira ngo nituburi buri ngaha mu karere abantu bashobore gutahura aho bafyonda mugabo gushika ubu ibijyanye no guhanahana ayo makuru barashaka kuyahanahana mu rurimi rwose bashaka atankomanza
ni ukuvuga ko umuganga avura akabona yorohewe kuvuga ikirundi cyangwa yorohewe kuvuga igifaransa azoza aratanga amakuru muri urwo rurimi
ego na cyane cyane yuko ahubwo dushaka yuko nk'abaganga bobo b'abarundi cyangwa bobo ngaha mu karere banabishoboye boza barabikora muri izi ndimi zumvikana ngaha iwacu kugira ngo n'imbere yuko bishikira abandi bantu benshi abo ngaha iwacu batwegereye abari bo babironka ubwa mbere
Mishaka nico ukongera ko kuri ico cerekeye ikintu abantu bakwiye kuganira ku rubuga
cyuko turakora cyane kugira ahubwo n'ibyo bazaba banditse muri izo ndimi cyuko turagwana uruganda rukomeye rwo kubishyira mu ndimi nyinshi bigabyirika automatic translation naho bigarashika ku rwego rushimishije rwo kubyizera kugira n'umuntu niyandika ikintu mu kirundi ubundi muntu ashaka kubyumva neza ashobore kubironka muri urwo rundi rurimi ariko kandi tugatwe turaraba n'uburyo twashyiriraho uwo muntu ariko arabyandika wenyine ubwiwe abishatse cyangwa yaba tubonye iyo konteni cyangwa ibyo usanga ibyo abantu ari ingirakamaro cyane tukamufasha tukabishyira mu zindi ndimi kugira n'abakoresha izindi ndimi babashe kubishikira
tukiri kuri wewe nyene Mishaka abantu bamaze kwiyandikisha no kugendera uru rubuga rwanyu mubona bari ko barondera canke bakurikirana ayahe makuru yerekeye amagara y'abantu muri iki gihe
definitely haruro nyinshi ndikomera abahano kuri no minota nyine tuko turavugana nako kugena cyane amajambo ari n'amagara mu Burundi shere media covid 19 ndabona akora kuri cyane cyane kuri 19 n'amagara kuri twese amagara kuri twese zango yawe yakora kuva mu kirundi ngira bakora abana mu kirundi ariko cyane cyane ijambo Burundi ijambo Burundi ngiye ni kwitonda hejuru ngiye ni kwitonda na hagakurikiraho ijambo shere yabagenda na bika mu cyongereza hakaza rero na rya jambo covid 19 ibihano turabona ko abantu barabikoresha kuko baragerageza guhanahana amakuru kuko turabona muri biharere bijyanye n'ubutumwa bariko barandikiranira hagati yabo naho tutabasha kububona ariko turabona ibiharere byabyo turabona abagera ku 150 bariko baraganira ntitwe tuko baravuga ko baraganira turabona ko barabikoresha
tugarutse kuri mwebwe mushinga nayo nziza iki urubuga rwanyu rusanuruje mu gihe rukenewe cyane iki gihe isi yose irikiravuga kubijyanye n'amagara y'abantu none ku rwego rwa leta mbona mwokorana gute hari migambi yo gukorana n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu kugira ngo mufashe abantu gukurikiranira hafi iby'amagara y'abantu
ego urubuga ruje mu gihe ukeneye cyane kuko nkuko isi yose hanzwe n'ikikiza cya COVID-19 ikiza rero turifuza yuko amakuru yacu yose sangurwa cyane agahanahanwa cyane kuko twibonekeje yuko ibintu by'ibihuha cyangwa ibintu by'amakuru atari yo bishobora gutuma abantu bacika ivutu bagakora n'ibyo batokoza ugasanga hariho n'abishwe n'icyo kiza kitobishe rero turifuza cyane kandi turi ko turanagerageza kwegera kuko twari urubuga ndakira yabisanzwe izi twari tumaze no gukorana n'ibintu bimwe n'ubushikiranganje eka n'igisata mpuzamakungu cya OMS gikorera ngaha mu Burundi turi ko turagerageza kuvugana kungene ndakira yozi gafasha kugira ngo abanyagihugu b'abarundi nabo mu karere n'abandi gushika mu makungu boza bararonka amakuru atomoye anonosoye neza kugira ngo amagara y'abandanye yifata neza
kuri wewe nyene mishake kubijanye n'uburyo busabwa gukora uru rubuga kubijanye n'amafaranga hari amafaranga asabwa kugira ngo umuntu aje kuri uru rubuga
oya amafaranga asabwa mu rubuga rwo gufasha mu guteza imbere amagara y'abantu kuko natwe turi abarundi bakunda igihugu bakunda isi muri rusange imyemererano yacu ku bantu cyangwa ku biremwamuntu kugira abantu nabo bashobore kuronka ya makuru bahora babura atari kuko batazize amafaranga turihije
none nk'umuntu w'umuganga cyangwa umuhinga nje kuri wewe Frank Nziza umuganga mugenzi wawe avuga ati jewe ndafise ibintu nshaka kubwira abantu ku bwinshi ndashaka ko mubicishaho inshuro nyinshi nawe nyine bizoba ari kubuno canke we nk'umuntu nk'uyo we ashobora kubihira amafaranga mukazukwama mubicishaho kuko hariho ubuhinga bwinshi hariho amakuru menshi hariho imiti myinshi abantu bashobora gushaka kugurisha ko ku rubuga rwanyu
mu bisanzwe nk'uko mishaka bivuze twebwe ubwa mbere na mbere tukibyumvira cyane turi ko turabikora tubikora nk'aba bashaka gufasha niyo ntumbero yacu ya mbere mugabo kugira ngo nkishyira hamwe bandanye ibikorwa byacu tuba dukeneye na twebwe yuko hariyo amafaranga hari uburyo duteza kuronka ari nacyo gituma mu gihe tuzokorana n'amashyirahamwe cyangwa abantu ubwabo nabo nyine basanzwe bari ko bakora nuvuga urudandazo cyangwa ibikorwa byabo nabo nyine ubwabo bisanzwe byinjiza amafaranga birumvikana yuko tuzobasaba yuko nabo butanga amafaranga mugabo n'ibintu bizoza biraza bukebuke bivanye n'ukungene abantu bariko barasaba yuko ibintu byabo byohaca ariko ubwa mbere abantu bakoresha urwo rubuga rwacu ni kubona nta muntu umutuzosaba amafaranga
kuri icyo nyine none amatelefone umunyagihugu mu gihugu hagati ashobora kuba afise amakenga yokora ku rubuga rwanyu ni telefone yariyo yose
amatelefone ubwa mbere na mbere urubuga rurashobora gukoreshwa biciye ku matelefone cyangwa ukoresheje ariko amatelefone kugira ngo ushobore kurukoresha nuko uba ufise ya matelefone ateye imbere gato bamwe bita ama smartphone niho ushobora gukoresha urwo rubuga nta n'icyo ubanza guteresheje ni ukuvuga ngo ujya muri kimwe bita navigateur ukandikamo wezi tatu akaburungu ndashyira akaburungu com ushyikira kuri urwo rubuga byumvikana rero yuko gushika ubu tuba turi ko turabyumvira ariko ba bantu bafise ya matelefone asanzwe yo guhamagara no kwitabira ko adasanzwe ari muri ubu buhinga bwa none ndibirashukunda yuko bashobora kuronka ayo makuru ariko nabyo nyene turiko turabyiga kungene kubitorera inyisho mugaba hanini twebwe turiko turaba imbere cyane kuruta gusubira inyuma tuzogerage abo bantu kungene tubashikira ariko turiko turabona yuko ubuhinga buriko buratera imbere cyane tuko turaza imbere cyane kwa aya matelefone ateye imbere kuruta gusubira inyuma kuma kuri aya matelefone ya kera.
Kuri cyo nyene amishinga nayo mishaka ari cyo kongera ko
icyo navuga nuko nabo bantu ariko naho twese n'ababyutse gusubira inyuma nabo bantu ariko ntibumve ko tutabiyumvira ko hariho uburyo tuko turiyumvira cyane tuko turajyana nabyo imwe bafite wenda akanyenyeri ibiharuro bagashyira ko akadirisha bakaba bashobora kubaza ibibazo bitandukanye cyangwa nabo bakagira icyo bashikirije nabo tuko turabiyumvira ko tubafashe kuko nta n'umwe agiye usigara inyuma turavuga cyane cyane igihugu cyacu uko gihagaze mu bijyanye n'iterambere mu buryo bwo gutuma tumenyekanakuru twaramaze kubona ko abarundi ku bwinshi ibiharuro biri hejuru cyane bakoresha zirya telefone ngendanwa naho baba batarashikira kuri ubwo bwo gukoresha biriya bitanga smartphone ku rwego rwo hejuru benshi turababona kuri WhatsApp barandikiranira n'ibyo biharuro by'abo bake nabo tubyofasha ni bike cyane kuko turanamezererwa no kuba mu gihugu cyose uyu munsi hariho icyo bita fibre optique ikwira mu ntara zose z'igihugu twizeye yuko abanyagihugu bitazobabera intambamyi ushobora no gukoresha urubuga rwo kuri interineti.
Murakoze cyane rwose, sinzi ko ari cyo twaba twibagiye. Ndumva ko ari urubuga ruje rukenewe cyane kandi rugiye gukora byinshi mu gufasha abantu guhanahana amakuru, abaganga guhura, abahinga gutanga ubumenyi bwabo. Ni ibintu bihambaye cyane kandi bikenewe cyane muri ibi bihe bya nyuma. Reka mpere kuri mwebwe Frank Nziza akajambo kanyuma dusozera kuri urubuga rushasha rwanyu muheruka gusohora haciye kumbure iminsi itari mike, indwi zitatu, ukwezi kose abantu baratanguye kurumenya. Ijambo ni rwawe.
Ego akajambo kanyuma noshikiriza nuko ubwa mbere turashaka yuko abantu no kuvuga bo kwijukira muri rusange ibyo gukoresha ubuhinga bwa none, cyane cyane bakaza kuri runo rubuga rwacu bagahanahana amakuru bakavuga ibibazo baba bafite. Kuko twara nk'umuganga naramaze kubona cyane yuko ari byiza kuruta kuvura, kuko hariho abantu benshi gushika ubu bagwara bagasinzikareka ndetse no gufa kubera yuko bataronsa amakuru yo yaje ku mwanya wo, kandi byari ibintu bisanzwe cyane rwose. Ikintu rero nosaba yuko abantu bose bodushigikira duhereye kuri data y'u Burundi n'abayifasha n'abarundi bose bodushigikirana, cyane cyane yuko runo rubuga rukozwe n'abarundi bene wabo dushigikira, ahubwo ndetse rukanafasha n'ibindi bihugu yuko byohafatira akarorero mu makungu.
Mishaka, inzira y'ukuri namwe murashobora gushigiza akajambo kanyuma hama wongere udufashe na nimero yanyu canke n'urugo rubuga nyene bashobora kuja ko muheraheza. Murakoze cyane.
Murakoze cyane. Ikintu cya mbere twabwira abantu ni uko uru rubuga bagumve neza ntiruje gusubirira inzego z'ubuzima zisanzwe zihari, ntiruje gusubirira ibitaro, ntiruje gusubirira abaganga. Abantu turanabashishikariza cyane gukurikiza impanuro bahabwa n'abaganga babo, gukurikiza urwaye kujya kwa muganga kwivuza, siho bazaza barivuriza, kiretse nitwaba twarakoranye n'inzego zibijejwe bikatwemerera ko abantu baza barivuriza ko. Ariko gushika uno munsi ntihagire uwiyumvira ngo icyogo kibonetse unabashobora kujya kwa muganga. Icyo rero twamenyesha kandi abantu ni uko uru rubuga si urubuga rw'abaganga gusa, kuko hari abamwe batwandikira batubwira ngo mbega batari abaganga bo bazerukoresha. Uru ni urubuga rw'umuntu uwo ari we wese, yaba uri Burundi uri no hanze y'igihugu, ashobora gukoresha ku bijyanye n'amagara yiwe. Kera twanavuga ngo menya amagara yawe. Uwo ari we wese aratumiriwe rero gukoresha runo rubuga, tutitaye ko ari muganga cyangwa atari muganga. Niba ari ibyiyumviro bashobora kubiduha, barashobora kubiduha, niba ari n'intebe abantu bashobora kuduha, barashobora kubiduha. ibyiyumviro cyangwa kugira kwanza bashikire urubuga turaturiye rero abantu bose baje kuri urwo rubuga bandike muri bari chrome cyangwa safari ijambo ndakira ry'ikirundi ijambo ry'ikirundi ndakira akaburungu com barabimenyera basanzwe bandika iriya bya web itatu akaburungu n'ibindi natwe bagakwandikamo web itatu akaburungu ndakira com bashobore rero kwiyandikisha bashobore kuba gafoto bashobore kuba nimero zabo za telefoni n'aho baherereye kugira batangire kurikoresha niba ari abakeneye kutwakira cyangwa kutwandikira botwandikira kuri nimero agasaraba 257 79 302 181 nasubiramo agasaraba 257 79 302 181. Murakoze cyane.
Ndabashimiye cyane batumire bacu buno munsi mu kiganiro muri Isanga, Frank Nziza na Meshak Nzira y'ukuri. Ndabashimiye cyane ku makuru muduhaye.
Murakoze.
Murakoze.